Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, ifide niyo ngabo abaramutse abahikaze mu makuru y'aka kanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanya gusaba ko Paul Rusesabagina afise uburenganzira bw'amaho bwo kuba muri Amerika yoronka ubutungane bukurikije amategeko.
We've continued to urge the Rwandan government to provide humane treatment, respect for the rule of law, and to provide a fair and transparent legal process, including access to legal counsel of his choosing for Mr. Rusesabagina.
Uyo ni Ned Price, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko babandanya gusaba Leta y'u Rwanda gufata Rusesabagina runtu, kubahiriza amategeko no gukorera mu muco, hamwe no kumwemerera kwihitiramwo abamwunganira atantambana. Mu Burundi kuri wa gatanu, radio yigenga abonesha FM iri muzari zaturiwe mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2015 yasubiye gusamirana mu Burundi. Muri Nigeria abanyeshuri babigema amajana n'amajana banyurujwe. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Nigeria abanyeshuri babigema amajana n'amajana banyurujwe. Ibindi na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ingiro ryabo bana bakobwa ntirizwi, nyuma yaho umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho babanyururije babakuye mu ishuri rikuru rya Leta ryitwa Jean Gebe muri Leta ya Zamfara. Nasiru Abdullahi, umubyeyi w'abana bakobwa babiri bafite imyaka 10 na 13 bari mu banyurujwe, yabwiye itorokanizo ry'amakuru Associated Press kwa bakobwa 300 aribo banyurujwe. Musa Mustafa aba mu cyumwaro y'iryo shure iryo barajya bereko, avuga ko abo bagize banabi bitwaje ibirwanisho bate kandi kambi ya gisirikare hamwe n'ikirindiro cy'abajeje umutekano mu ntumbero yo kubabuza kuja gutabara. Muri Leta Zamfara hari imirwi myinshi itwaje ibigwanisho Leta ivuga ko ari imirwi y'ababandi bama banyuruje abantu bakabarekura ari uko bahawe amafaranga y'ingwati canke Leta ibanje kurekura ababo bari mu mabohero. Igihugu ca Nigeria cama cabereyemwo ibitero nk'ivyo mwaka w'2014 abarwanye mu murwi Boko Haram baranyuruje abana b'abakobwa 276 biga kw'ishure Chibok muri Leta Borno. Gushika ubu abarenga 100 muri bo ntibaratorwa.
Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. Abantu 8 bishwe mu bitero vyabereye mu bibanza bijeje umutekano biri hagati mu gihugu ca Mali mu ijoro ryeje ku munsi wa 4. Abantu bataramenyekana bishe abo bantu mu bitero vyakozwe ku kirindiro c'igisirikare n'icigendarme mu gisagara ca Bandiagara kiri hagati muri Mali mu ijoro ryeje ku munsi wa 4. Abandi bantu 5 barakomeretse muri ico gitero. Abakoze ico gitero baraturiye inyubakwa barasahura ibigwanisho n'imodoka 4. Iyo nkuru yatangajwe no musi wa 5 n'umwe mu bategetsi bo mu karere ico gitero cabereyemwo atashatse ko izina ryiwe rimenyekana. Imigwi y'intagondwa z'abayisilamu zikorana n'imigwi Al-Qaeda na Leta ya Kiisilamu yama kenshi yakoze ibitero ku nteko zijeje umutekano z'igihugu ca Mali hamwe n'inteko zijeje gucungera umutekano z'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu bice vyo hagati mu gihugu. Intagondwa z'abayisilamu zikoresha ivyo bice mu gukora ibitero mu karere ka Sahel kari mu bumanuko bw'ubugaragwa bwa Sahara. Mu gihugu ca Somalia batavuga rumwe na Leta basibishije imyiyerekano y'ukuyamiriza itebeshwa ry'amatora. Frederic Nkundikije aduha ibindi.
Abo bariko barahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu basibije imyiyerekano yari itekanijwe uyu munsi kuwa 5, nyuma yaho Leta isabiye ikigongwe ku vyabaye igihe c'imyiyerekano yo mu ndwi iheze ikanatangaza ko batavuga rumwe nayo bafise uburenganzira bwo gukora imyiyerekano itunganijwe mu mahoro n'umutekano. Mu ndwi iheze abajejwe umutekano bararashe ku bariko baragira imyiyerekano ku murwa mukuru Mogadishu. Kubera ubwoba ko imyiyerekano yari yatekanijwe umunsi yari gushobora kubamo ubundi bwicanyi, Leta yacifata ingingo yo gutunganya ibiganiro n'urunani rw'abaserukira imigambwe itavuga rumwe na Leta. Urwandiko Leta ya Somalia yashize ahabona rurahoza kandi imiryango y'abaguye mu bwicanyi bwabaye mu ndwi iheze. Abatavuga rumwe na Leta nabo baciye bafata ingingo yo gusivya imyiyerekano yo gutangura uyu munsi kuwa 5 ikamara iminsi 10. Perezida Mohamed Abdullahi muri iki gihe ararembejwe n'abamuhimiriza gutomora ukuntu amatora azotunganywa, nyuma yaho igenekezo ry'umunani ry'uku kwezi kwa 2 amatora ari kubera ko rirenganiye atamatora abaye. Amaleta abiri yo muri ico gihugu aramaze gutangaza ko atazokwitaba amatora hatabanje kuba umwumvikano ukuntu azotunganywa.
Ayo yaramwe amwe mu makuru 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 avugwa hirya no hino ku isi. Wandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Mushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cha internet ari cyo website akabonu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda ahubwo gwihariye gwa Sentare nkuru rwafashe ingingo ko inzitizi yiburanishwa rya Sentare yatanzwe na Rusesabagina atashingiro ifise gwemeza ko urubanza rubandanya. Rusesabagina yaciye yunguruza kuri iyo ngingo asaba Sentare kumuha umwanya kugira arushikirize izindi nzitizi afise. Asumta kabo yadufitiye ibindi kuri inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Mu cyemezo cyasomwe n'umwanditsi w'urukiko yavuze ko ingingo ya 42 igika cya kabiri cy'itegeko ryo muri 2018 riteganya ko urugereko rwihariye rw'urukiko ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka rufite ububasha bwo kuburanisha ku rwego rwa mbere umuntu wese harimo n'abanyamahanga, imiryango cyangwa amashyirahamwe bitari ibya leta byo mu Rwanda cyangwa mu mahanga bikurikiranyweho ko byarakoreye ibyaha mu ifasi y'u Rwanda cyangwa mu mahanga ibyaha byo mu rwego mpuzamahanga cyangwa birenga imipaka y'igihugu. Urukiko rukemeza ko iyi ngingo iha ububasha urugereko rwo kuburanisha Bwana Rusesabagina. Urukiko rusanga mu byaha Rusesabagina akurikiranyweho harimo icyaha cy'iterabwoba cyakorewe mu bihugu bitandukanye, rugasobanura ko mu mategeko y'u Rwanda ateganya ko iyo kimwe mu bikorwa bigize icyaha bikorewe hanze y'umupaka w'u Rwanda cyitwa ko ari icyaha cyambuka imbibi. Urukiko kandi ruvuga ko iyo icyaha cyakorewe mu ifasi y'u Rwanda cyaba gikozwe n'umunyarwanda cyangwa umunyamahanga gihanishwa itegeko ry'u Rwanda. Izi ngingo ni z'urukiko rwashingiyeho rwemeza ko rufite ububasha bwo kuburanisha umunyapolitike Rusesabagina hatarebwe ubwenegihugu afite bwabo bw'ubunyarwanda cyangwa ubw'ububirigi. Urukiko rwumvikanishije ko bimwe mu bikorwa bigize ibyaha by'iterabwoba Rusesabagina akekwaho birimo ibyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa MRCD FLN ufite ibirindiro mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda no kugaba ibitero by'iterabwoba mu ifasi y'u Rwanda. Urukiko rwanzuye ko rutagaruka ku nzitizi Rusesabagina yatanze agaragaza uburyo yafashwemo kuko byaburanishijwe ubwo yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo maze rutegeka ko urubanza rwakomeza. Ni icyemezo kitanyuze Rusesabagina n'umwunganizi we bahita batangaza ko bakijuririye. Umwunganira Gatera Gashabana yahise asaba urukiko ko rwabaha undi mwanya bagategura inzindi nzitizi bakazazishyikiriza urukiko. Ushinjacyaha buhawe ijambo bwahise buvuga ko nta mpamvu n'imwe yatuma ubusabe bwa Rusesabagina buhabwa agaciro kuko muri sisiteme bahuriyeho bose harimo imyanzuro kandi akaba nta nzitizi zagaragajwe. Urukiko rwanzuye ko ruhaye umunyamategeko Gatera Gashabana n'uwo yunganira kugeza kwa gatatu w'icyumweru gitaha bakaba bamaze gutanga iyo myanzuro bifuza. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatanu kandi urukiko rwahaye umwanya abandi baburanye ngo batange inzitizi zabo. Umunyamategeko wunganira Nsanzukire Felicien Arias Irakiza Fred na Munyaneza Anastasia Arias Job Kuramba bahoze mu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Uyu munyamategeko yabasabiye gufungurwa cyangwa kurekurwa by'agateganyo. Uwunganira aba bagabo babiri yavuze ko impamvu bashingiraho basaba kurekurwa by'agateganyo ari uko batigeze bagorana. Ati basobanuye neza ibyo babajijwe ndetse banatanga ku neza andi makuru asumbije ayari afitwe mu iperereza. Nta rindi iperereza rero rikenewe gukorwa ku buryo bari bangamira. Basobanura ko bemeye kuba mu mitwe w'ingabo utemewe kandi bagasaba imbabazi mu buryo budashidikanywaho. Nsanzubukira Felicien na Munyaneza Anastase bafashwe mu mwaka w'2017 bakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakekwaho kuba mu mutwe wa FDLR FOCA ari abarwanyi bawo. Uyu munyamategeko yasobanuye ko uburyo bagejejwe mu Rwanda nabwo budasobanutse. Yavuze ko kohererezanya abakoze ibyaha bikorwa iyo hari amasezerano yerekana ko ibihugu byombi bifitanye amasezerano. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko kuvuga ko uburyo Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastase boherejwe bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amategeko nta shingiro bifite. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Nsanzubukire ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano kubera ibyaha yakoze ari mu mitwe y'iterabwoba rwasohotse mu mwaka w'2017. Ubushinjacyaha busubiza ku busabe bw'abaregwa bwo gufungurwa by'agateganyo bavuze ko busanga badakwiye kurekurwa kuko ibyaha bakurikiranyweho bifite ubukana kuko birimo kuba mu mitwe y'ingabo utemewe no kuba mu mutwe w'iterabwoba bati baramutse barekuwe by'agateganyo bahita basubira muri iyo mitwe bahozemo kuko uyu munsi ikiri mu mashyamba ya Kongo ubushinjacyaha busobanura ko bataje ku bwabo kandi iyo mitwe ikabikomeje imigambi yayo yo kugaba ibitero ku Rwanda urukiko ruzasoma umwanzuro warwo ku busabe bwa Nsanzubukire Felicien na Munyaneza Anastase basabirwa gufungurwa by'agateganyo mu cyumweru gitaha ku wa gatatu Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta tukivuga kuri iyo nkuru leta zunze ubumwe za Amerika zibandanya gusaba ko Paul Rusesabagina afise uburenganzira bwa maho bwo kuba muri icyo gihugu yoronka ubutungane bukurikije amategeko jo ku munsi wa kane umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu bwa leta zunze ubumwe za Amerika Ned Price yagarutse ku kibazo cha Rusesabagina igihe yahura n'abamenyesha makuru ngibi bibazo yabajijwe nuko yavyishuye
Rwanda on behalf of a colleague can you say whether the US believes it's possible for
Ku Rwanda mu izina rya mugenzi wayo wavuga niba leta zunze ubumwe za Amerika yizeye ko bishoboka ko Paul Rusesabagina aburanishwa mu buryo buboneye ese kubera iki ubutegetsi bwa Biden budateganya kwiyunga kwitsinda ry'abasenateri bo ku mpande zombi mu gusaba ko arekurwa
Well I think we addressed this last week and we have continued since then to underscore
ndatekereza ibyo twarabivuze muri iki cyumweru gishize kandi kuva icyo gihe twakomeje gushimangira ku inzira y'amategeko mu mikirize y'urubanza leta y'u Rwanda iregamo bwana Rusesabagina igomba kubiboneye inyuze mu mucyo kandi yubahiriza amategeko ibyo bigomba kuba bihuye n'ibyo u Rwanda rwiyemeje mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga leta zunze ubumwe za Amerika binyuze muri Departement ishinzwe ububanyi n'amahanga nababwira ko yaga niriye na leta y'u Rwanda ku rwego rwo hejuru haba hani Washington yewe ni Kigali kandi ibyo tuzanakomeza kubikora uko iburanisha rikomeza
ariko nizera ko agomba kurekurwa
twizera ko uburyo bw'amategeko buganisha ku mikirize y'urubanza rwe bugomba kuba buboneye bunyuze mu mucyo bwubahiriza amategeko kandi bugomba kuba buhuje n'ibyo u Rwanda ubwarwo rwiyemeje mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ku Rwanda mpuzamahanga
Yari Ned Price umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire n'amakungu bwa leta zunze ubumwe za Amerika yavuga kuri Rusesabagina aburanira mu Rwanda mu rwego rwihariye rwa sentare nkuru rubonanisha ibyaha mpuzamakungu n'ibirengana imbibe mu Burundi kuri wa gatanu radio yigenga Bonesha FM iri muzari zaturiye zongera zirugagwa inyuma yigeragezwa ry'utembagaza ubutegetsi bwanya kwigendera Pierre Nkuru nziza Kyaburijwemo mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 yasubiye gusamirana mu Burundi eroje buri kaneza dufite inkuru y'Idonido ari Nairobi muri Kenya
Uko niki ibintu byavyifashe gihe radio yigenga Bonesha FM yarisubiye gusamirana inyuma y'imisi 2015 yugawe hari ku cicaro cayo kiri hagati n'hagati ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yawe amasengo umuyobozi wayo yerekanye akanyamuneza n'ubwibazo bitabuze
uno munsi zinumva ngena no wita nakajya mu neza kenshi cyane gose ni munsi tuzaje ufata twibagiye nk'abakozi ba radio Bonesha hari yagiye gukwi imyaka 6 tutinjira ngaha cyane no kubira ubwenguka gose abafashe ingingo iyi yadushikanye ngaha akaba cyancara umukuru w'igihugu tugamushimiye cyane rwose turamusaba kandi ko iyo dushigikira mwabonye ibyuma ngena byabaye byose byarapfuye n'ibyo twagerageje kujengajenga gatonya kubera ibyuma byapfuye cyane rwose ari icyuma cyadufasha gushika imanga kugira ngo duce dushika no mu gihugu cyose icyo rero cyarapfuye rwose n'ibindi ibintu d'urgence ni nk'amadorari 2400
kwa 14 ukwezi kwa gatanu 2015 Bonesha irwa ijujya nyuma yumvikanye kuri micro n'iyo umunyamakuru bwaze ntacho nayigize uyu mugabo yari yahunze igihugu imbere yo gutahuka yabwije ujya America uko yiyumva uyu munsi
n'ejo vuye ku mutima no kuva yuko nezerewe nkinka gusuma abandi ikinagira nongere ko turashimiye umukuru w'igihugu n'icyo bayo Evariste ndashimi yakoze ibishoboka byose kugira ngo Bonesha FM isuye kandi ubusamirana imana ishishikare kumwongera ubundi bwenge nka Salome
Kama mwanyo wanyibayo, baba kumugwa mkuru wa politike Gitega no muntara ya Bubanza mu Burengero babwijuje Amerika umunezero bafise kubona radio yabo yuguruye.
Basha nati amashugwe n'ibindi bizotsa. Jiwe nabishimye cyane gose. Nashimye kuntu leta yagiye hamwe barumvikana subira gukora kumugaragara kuri kwa radio Bonesha FM basha ubu no kwikurikirana cyane gose kugira twumve ibiganiro byayo ije tuyinyotewe deje
nuko yose asagara igakomeza gumitumenyesha ibyo biganiro namakuru agezwe
akuru ndashaka ko yokora nyene igakurikirana ibintu nyene byo mu gihugu nk'ibishomeri nyene ikatuvugira nyene tukarabe ngene cyo ari cyo twokora
namba avuga ibikuru meze negashira de yatanga makuru neze ka ishira ku ibiganiro bimeze neza ureka guhombwa kesha haja mu biganiro hari ibintu byinshi ugaruka rukunda kwikumviriza ugataho gira dushikirize nyene bya kazoza kacu
je saba yuko yovuga yidegembe abakaza badushikira ngo dutanga inkuru y'ibito bakiye mu buzi bwa mwibwa twa mwese yose mu byahora na ke tukicaguriyo twumviriza gira de ari nyinshi
mu radio menshi ni sawa gihogo ni sawa ariko aravuga nyene turaryohe gurumva shira ku murongo shatse ugomba kumva twe ndara nutundi
muzaki mu maserukira ishira hamwe CPJ ri hano ubwige nge bwamenyesha makuru mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara sanga nubwo umeza ashize harabaye ngingo zitanga umwizero zimo kurekura abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenge iwacu hamwe n'iyugururwa rya Bonesha hakiri ntambwe gutera
the journey is far from over we still believe that there's a lot that needs to be done
impingi iracyari ndende tubona ko hakiri byinshi byo gukorwa kugira ngo Burundi ube ikibanza abanyamakuru bumva batekaniwe hacara yandi mananiza kiri kwitangaza makuru abwizwa kuvanwaho leta itegerezwa kwizeza ko abanyamakuru zongera gufatwa canke guterwa ubwoba no gusugerezwa kubera akazi kabo tanategerezwa kuri ikorwa gikomeye kugira ngo habe icuka gihikaza abanyamakuru bose bahunze kubera batari bakingiwe mu Burundi niko mashikiriza kugeza ubu yandi maradi abiri na televiziyo imwe byari byatuririwe rimwe nabonesha inyuma y'ikorwa cyo gutegetsa bw'umuhisi Pierre Nkunziza ryaburijwemo kwa 13 kwezi kwa 5 2015 aracyakorera mu buhungiro amaradio mpuzamahanga abiri nayo BBC yabongereza n'ijwi rya Amerika muri ko murumviriza yafatiwe ibihano n'urwego sense rucunga ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi kuva mu mwaka w'2018 ya mbere yatwuruhusha gukorera ku butaka bw'u Burundi mu gihe ya kabiri yahagaritswe mu minsi ishize bivuye ku mabwiriza ya President Evariste Ndayishimiye urwo rwego rwatanguje ibiganiro nayo amaradio kugira ngo barabe uko yosubira gusamiranira ku butaka bw'u Burundi hafatiwe ku rutonde rutangwa n'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imbibe ya Reporters sans frontières ufite icyicaro i Paris mu Faransa ku bihugu 180 byo mu isi ukoramo amatohoza ku mwaka u Burundi bwasubiye inyuma ibibanza 15 byose kuva mu mwaka w'2015 bukaba ubu buri mu kibanza cy'160 Eloge urika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge ku munsi wa mbere itariki 22 y'uku kwezi kwa kabiri Ambassadeur yahora aserukira ubutaliyano ikinshasa mu gihugu cha Republika ya Demokrasi ya Congo Luca Attanasio hamwe n'abandi bari mu polisi w'umutaliyano Vittorio Lacovacci hamwe n'umushoferi Mustafa Milambo baragandaguwe igihe imodoka zikwirikirana zishira hamwe muzamakungu barimwo zategwa mu buseruko bw'igihugu cha Congo gushika ubu umugwi canke abantu bakoze iryo bara ntibaramenyekana ariko ikizwi nuko ako karere karimwe imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisha ubwo bwicanyi buri mu bundi bwicanyi bukabije bubera muri iyo ntara yo mu buseruko bwa Congo bahinga bakurikiranira hafi ibijanye n'umutekano muke urangwa muri ako karere barimwo umunye Congo Emmanuel Kiyoba umwigisha muri kaminuza iri muri Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika Salomon baravuga umunye Congo avurira mu bitaro vya Geneva mu gihugu c'u Swiss hamwe na Professor Paul Nkunzimana ari mu gihugu ca Canada baganiriye n'ijwi rya Amerika Salomon baravuga atangura atubwira ukuntu abona iganda kugwa rya ambassadeur Luca Attanasio
cy'ambere ndabivuga mu shamake cyane mu gane y'abanyarwanda turya ngo tubanze twifatanye n'umuryango n'igihugu cy'ubutaliyani mu rupfu rwa son excellence ugana ambassadeur Attanasio waguye muri Noro Kivu muri Kivu ya ruguru mu gitero cyagabwe n'abantu bataramenyekana kugeza ubu niko nabivuga kuko nta cyetari yakorwa nta perezida rihagije rya ryakorwa kugira ngo arabuge ngo ni runaka n'uyu ndavuga gutyo niko nabivuga ko ni igitero cyagabwe n'abantu tutazi ibyo bintu rero twabyakiriye n'agahinda kenshi cyane icyo ni cya mbere kuko bitwibutsa ibyabaye mu mateka ya Congo kuva muri 60 kuva Congo yitwa ngo ni igihugu gifite ubwigenge ibyo bintu byabayeho kuva kera byo kwica abategetsi byo kwica abantu batuka hanze kandi ugasanga hanini nta gisubizo bitanga nta nisomo abantu babivanamo ndavuga ngo aho zari secrétaire général wa mbere w'umuryango w'abibumbye Dage Amarsok yari umugabo w'umusuwedwa yaje muri Congo igihe Katanga yashakaga kwigenga aragenda yicirwa muri Zambia ariko yarajyamo no kurangiza icyo kibazo cy'umutekano muke n'igihe n'uburyo Katanga yashakaga kwigenga dukurikizeho yuko ikinsha cyo muri 92 ambasaderi w'Ufaransa nawe yarishwe bavuga yuko ngo ni sasu byamufatiye ku rubaraza rw'inzu yari arimo ikinsha se hagati mu murwa mukuru rwagati yarapfuye nta kete nta kibazo cya dagamazoke murabyumva yuko na n'uwo muryango w'abimbyura cyadikurikirana ntikirasobanuka n'ubwo ko nta nisoma abantu babivanaho kimwe n'uko ikibazo cy'ambasaderi nta somo twabivanamo muri buka yuko mu 2012 ejo bundi bwana Dr Mukwege ari we prix Nobel de la paix dufite muri Congo mu karere kacu k'ibiyaga bigari niwe dufite uwo mugabo nawe yatewe mu rugo baragenda bari bagiye kumwica bica n'abantu umwana we nta kete yigize ibaho nta rubanza rwabayeho murumva rero ikibazo cyabaye kuri ambasaderi Atanasio kijya muri iyo logique tubona y'abantu bahora bicwa ugasanga umutekano ni muke bigakomeza gusa nk'aho bishimisha ubutegetsi budashaka ibisubizo badashaka no kumenya impamvu zituma ibintu nk'ibyo ibyo biba niyo mpamvu turi bugaruke kuri akoro kadire yadise ahubwo nacyo turaza kwiga
icyo kibazo turi kigaruka ko ariko reka duhe no kanya umushahara wa Emmanuel Sekiba nawe nyine atubwire ukuntu yabonye ukuntu yakiriye iryo ganda kugwa ritebwo bari umutegetsi yahora serukira igihugu cy'Ubutaliyani
Uwakoze cyane bwana Frederic urupfu rw'ambasaderi wa igihugu cy'Ubutaliyani muri Congo twabyumvishe n'agahinda kenshi ahubwo nkagira ngo akakanya ni igihe cyiza tura ngo mpeye impumu umuryango we n'umuryango w'Abataliyani bose muri Italiya aho batuye n'agahinda kugira ngo ibyago nk'ibi bije kubera aho tuvuka aho dukomoka kandi rero idumunikomo bikaba bizwi cyane Salomo arabivuze byose nshobora kubisubiramo n'agahinda n'isoni n'ibintu twebwe abakongomani cyane cyane twe dukomoka muri ako karere dushobora kubifata no tukabikora kugira ngo amahoro azagaruke iwacu abantu bature neza ni impumu mpaye umuryango wa ambasaderi impumu mpaye leta ya Itali kuri ibyago byatubayeho n'abo byabayeho
Professor Paul Nkunzimana ubwicanyi bubera mu Busa kubwa Kongo n'ubwicanyi bukabije cyane rwose eka no muri imyaka ariko ubwo rupfu rw'umutegetsi akomeye yaserukira Utaliyano n'urupfu nabwo nyene ruje gusongera isibe mwebwe murubona gute
ego urakoze Federico n'ibazo yuko ibyo byabaye bahitanye uwo ambasaderi muri kari agace ka Congo n'ibintu bijyanye n'ibintu nyine bw'ubwicanyi busanzwe buhari muri kari akarere ahubwo Fredi no gushimira cyane yuko washoboye no kuvuga n'ayo mazina yajya abandi bari kumwe ujya mushoferi Mustafa Mirango n'ujya mu muco yaracugiye ubuzima bwiwe Vittorio Yakovaci amenyesha makuru bake bavuga n'abo bantu uba rero wewe uri muri bakeyi n'ubise bavuga ibyabaye bakavuga n'abapfuye ibinyamakuru abenshi makuru benshi bavuga ambasaderi gusa ubwo rero ubwicanyi rero ni ubwicanyi ahubwo busanzwe buhari ahubwo nyine ni uko ibyo byabaye byahitanye umuntu wabarukira igihugu rutura mu gihugu rutura Ubutaliyano ngo ni ubwicanyi mu bundi buhitana abanyagihugu cyo bitara nyamucare beje cyane muri bya bice by'ubuseruko w'igihugu cya Congo ku munsi harishwa abantu barenga igihumbi umva rero ejo byo mu ambasaderi byaguye mu nyine ku bwicanyi busanzwe buhari buhitana abantu indiri muri kaya gace kariya gihugu umva rero ubwo bwicanyi hariya ngo turashobora kuza kubigaruka ko hanyuma ikirutera kuko si ibintu bisanzwe kandi nibyo ano masaderi w'Ubufaransa Philippe Bernard yarishwe tariki 23 z'ukwezi kwa mbere 1993 uvuga rero yuko ibyo bintu ubwo bwicanyi si bushasha ni ubwicanyi buba ku munsi ahubwo byagiye kongerekana ko kuva nyene intwaro ya Mobutu yavuye uvuga ko hagiye kuba imigwi myinshi yabicanyi imigwi jenaruye mu 2018 uko yarenga 80 ubunye iyo migwi irarenga 120 ni ukuvuga iyo migwi guma yongerekana kandi iyo migwi ikorana n'amashyirahamwe y'abanyemari aturuka no muri ibyo bihugu wagomba mu Bufaransa, mu Kayano, muri Amerika, kandi n'imigwi isanzwe ihari, kandi n'imigwi nk'uko nabivuze iguma yongerekana kandi iguma ikorana n'amaleta, cyane cyane gihagaze ku bintu by'ubutare amaleta n'amamisinasional yagaze cyane cyane ku butare buri muri icyo gihugu.
Dr. Harsalomo, baravuga mwavuze ikibazo cy'ubwicanyi eka atari bushasha buba ubw'abategetsi bakomeye cyane ubundi bwicanyi bwose nukaba muvuga cyane cyane ikibazo cyo kudahana muri iyo ntara, kandi si ubwa mbere abategetsi bakomeye bicirwa mu bindi bihugu, ariko muri Congo bisa n'ibyimonogoje ingorane intambamyi eka ibintu bituma ibintu byifashe gutyo muri icyo gihugu ni nk'ibihe ku bwanyu.
Intambamyi nyamukuru ari nayo mpamvu nta n'ukuntu dushobora kuzigera tubona ibisubizo nyakuri tutagiye gushaka impamvu zituma ibintu bibaho, ni ubutegetsi bubi n'abategetsi babi. Kuko kuva Congo yabaho igisirikari, jyewe nigeze mbona umuntu avuga ko igihugu gifite igisirikari gikorera igihugu gishinzwe kurinda abaturage no kurinda igihugu kimwe n'igipolisi n'ikimwe.
Muvuze
ibuka yuko ubutegetsi ku ijwi nabonaga umupolisi cyangwa umusirikari nkiruka.
Salomo, muvuze ubutegetsi wuye, ariko murazi ko muri Congo hariho ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu muri kiri.
Yego, ubwo butegetsi buriho bufitwe n'abanyagihugu. Ubwo butegetsi nubwo ndi kuvuga ko ubwo butegetsi ntabwo bwigeze bushyiraho igisirikare cyangwa igipolisi inzego z'umutekano zihamye kandi ziyubashye zishingiye kuri icyo twakwita l'idéologie de la République. Ni inzego z'umutekano z'igisirikare z'igipolisi ziba zishingiye ku bwoko. Ibyo bintu rero bishingiye ku bwoko usanga cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo baragenda bagakora ibyo bishakiye, bakajya mu bintu by'ubucuruzi, bakajya muri bya bindi twavuze byo gucukura amabuye y'agaciro, ugasanga nibyo gusa abantu birirwamo birirwa bahiga ifaranga aho kugira ngo bahige ubugizi bwa nabi bashaka umutekano wa rusange. Ikibazo ni icyo. Noneho hari n'ikindi uvuze mu kanya, nta n'umwe ukora icyaha cy'ubwicanyi muri Congo ngo azagihanirwe ku mugaragaro ku buryo abandi bose bavana mu isomo.
Professeur Paul Nkuzimana, ikibazo mwebwe mukibona hehe? Ikibazo cy'umutekano muke cyane rwose, cyane cyane mu buseko bwa Congo, ingorane nyamukuru ni izihe?
Ego, murakoze. Ingorane zihari kuba umutekano muke uri muri icyo gihugu, na cyane cyane muri kajya karere ko mu buseruko abandi bita mu burasirazuba. Nibyo ni ukuvuga ka karere na karere gatunze cyane rwose, kandi mu bikorwa yuko intambara zose zikomeye zabaye muri Congo muri Zaire zose zamye ziva muri kariya karere mu burasirazuba mu buseruko bwa Congo, kubera yuko kariya karere karimo ubutunzi bwinshi cyane rwose, ubutunzi butagira uko bungana. Umuntu yoranga ubutunzi bwerekeye ifungurwa, ka karere n'ahantu hamera cyane, n'ahantu hava indya nyinshi cyane, kandi bagaburira ndetse n'ibindi bice bya Congo. Hanyuma rero na cyane cyane hakaba rero muri kiriya gihugu hari ubutunzi bw'umukuruzi mu bwinshi, amabuye y'agaciro umuntu wese azi, ibintu bya coltan, ibintu bya cobalt, ibintu bya manganese, ibintu bya tungsten, ibintu bya uranium n'ibindi. Kandi muri bo murazi yuko mu myaka yahera nkabijya mu Rwanda y'isi, uranium yavuye muri Congo niyo yafashije Abanyamerika gukora ya bomba atomike batuye kuri Nagasaki na Hiroshima. Uranium yavuye muri Congo niyo yakoreje n'Abanyamerika mu kwe bakoresha ibyo bikwaneye.
Abo bari umunyekongo Emmanuel Kiyoba, umwigisha muri kaminuza iri muri Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Salomo baravuga umunyekongo avurira mu bitaro vya Geneva mu gihugu c'u Swiss, hamwe na Professor Paul Nkunzimana ari mu gihugu ca Canada, bavuga ku rupfu rwa ambassadeur w'Ubutaliyano muri Congo, Luca Atanasio. Njuti muduteza matwi ahani odusoreje makuru ya kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika nshimira nabagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatou Arimas Karara amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema akuri mikoma ari kumwe nanje Fidel Niyonga ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.